Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatatu, itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2017. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo hani Washington DC. Tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Bonye kondo nsiraso y'abana naronge inzu amahera y'inzu y'abandi canshimira Imana kuno mayeho mboranye ncakwa sene kurangura mvuye kurangura kacansa kudandaza muri vile ngacanshira ku kibanza ngasanda dandaza.
Ubona mufaso ni Francine ndize menshi avuga ku kuntu ibikorwa vyiwe nk'umukenyezi bitangura buri munsi. Iyi nkuru co kimwe n'izindi nkuru zerekeye umunsi mpuzamakungu hari mu mukenyezi turazigaruka ko mukanya kari imbere. Muri Amerika umugwa w'abakenyezi utera kamo bagenzi babo bose kudatonda mu buzi bwabo bwa misi yose kuri uno munsi mu ntumbero yo kugaragaza agaciro kabo mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu.
Abagwanyi bari bigize abaganga bagize igitero ku bitaro bikomeye cyane by'igisirikare ku ngwa mukuru wa Afghanistan Kabul no munsi kwa gatatu.
Umunsi wa gatatu inama nshinga amateka ya Afrika y'Epfo yatanguye guharira ku kibazo cy'uko igihugu cya Afrika y'Epfo cova mu sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC canke ko coyigumamwo.
Abategetsi b'igihugu cya Kenya batangaje no munsi wa gatatu ko bazorondera abaganga mu mahanga kugira bafashe gutuma ibitaro bya leta bibandanya imirimo yavyo.
Aya makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi turayagaruka ko mukanya. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Amerika umugwi wateguye urugendo rw'abakenyezi rwabaye mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka i Washington DC wateye kamo bagenzi babo kudatonda mu buzi bwabo bwa misi yose mu ntumbero yo kugaragaza agaciro abo bakenyezi bafise ku bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Ivyo bikorwa vyiswe umunsi utarimwo abakenyezi ugamije gufatanywa n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi. Abakenyezi bifuza kwerekana akamaro kabo bagasaba bagenzi babo kuguma mu ngo zabo ntibaje ku mirimo yabo ya misi yose no kutagira ikintu na kimwe bagura uno munsi. Icyo gikorwa kibaye kimwe mu bikorwa vya mbere bihambaye uwo mugwi wakoze kuva bagize imyerekano mu bisagara bitandukanye vya Amerika ku itariki ya 21 mu kwezi kwa mbere. Aho ni mu gihe batanguje imyerekano yari igizwe n'abantu bagera ku miliyoni bihereje amayira mu myerekano yo kwiyamiriza ishikirizwa icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu Perezida Donald Trump ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere. Kuri rubuga rwa Twitter yiwe kuri uno munsi wa gatatu, Perezida Donald Trump yashimye ingingo ya ONU yo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi. Ntacho Trump yashikirije kuri iyo myerekano yateguwe n'uwo mugwi w'abakenyezi.
Abagwanyi bari bigize abaganga bagize igitero ku bitaro bikomeye cyane by'igisirikare ku ngwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul uno munsi kwa gatatu. Bishe abantu 30 bakomeretsa abandi batari bake. Ivyo vyatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Afghanistan. Indako zijeje umutekano za Afghanistan zakikuje buno nyene ico kibanza zica bagize ico gitero bose. Ivyabona batangaza ko ico gitero catanguye igihe umwiyahuzi yaturitsa bombe yari mu modoka ku rwinjiriro rw'ibitaro vy'igisirikare Sardar Mohammad Daoud Khan hagati ku mugwa mukuru Kabul. Mu nyuma yaho abagwanyi batari bake bitwaje ibigwanisho bikomeye n'amagrenade baciye binjira muri iyo nyubako, barashe abagwayi n'abakozi bo mu bitaro imbere y'uko inteko za leta ya Afghanistan zihangana nabo zirabica bose. Abanywanyi ba leta ya Kiislam bitiriye ico gitero. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yiyamirije ubwo bwicanyi, yiyemeje ko azoshira imbere y'intahe abakoze ubwo bubisha.
Ejo ku munsi wa kabiri leta ya Afrika y'Epfo yarakuye Burundi ikete yari yashikirije ishyiramo mpuzamakungu ONU irimenyesha ko icyo gihugu kigiye gusokora muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikorera irahe muri Pays-Bas. Yamara intambara kuri icyo kibazo irabandanya. Aho ni mu gihe inama nshingamateka igiye gutangura guharira kuri icyo kibazo kuri uno munsi wa gatatu. Zack Yacob yahoze ari umucamanza muri sentare jejwe ibwirizwa shingiro muri ico gihugu avuga ko atakintu gihambaye ico mutuma himbaza iyo ngingo yo gusokora ikete ryo kuva muri yo sentare muza makungu. Ivyo bibaye inyuma yaho mu kwezi guheze sentare nkuru muri Afrika y'Epfo yafashe ingingo yuko iryo kete ryari ryarungitswe n'ibiro by'umukuru w'igihugu muri ONU ritubahirije ibwirizwa shingiro kandi kwico kibazo gikuye kubanza guca mu nama nshingamateka. Kubw'uyo Jacob yahoze ari umucamanza avuga ko kuba bikurikije amategeko canke bitayakurikije ahubwo igikuru nuko ingingo yo kuva muri yo sentare ifashwe vyogira ingaruka mbi cyane ku rwego mpuzamakungu. Naho Yakobo uwo mucamanza ari mu karuhuko ka komuzabukuru yashize urukumu ku kete risaba Afrika y'Epfo kutava muri yo sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Umugambwe ANC uri ku butegetsi ni ufisi igitigiri kinini cy'abashinga amateka ukaba kandi ushigikiye cyane iyo ngingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha.
Radio Ijwi Amerika Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino kwa bateguri. Abategetsi b'igihugu cya Kenya batangaje uno munsi wa gatatu ko bazorondera abaganga bo mu mahanga kugira bafashe gutuma ibitaro vya leta bibandanya imirimo yavyo. Ivyo inyuma yo kubiganiro bigenewe guhagarika ukugararisha akazi kw'abaganga muri Kenya bimaze imisi 90 vyigeramiye igisata c'ubuvuzi ataco bishitseko. Leta ya Kenya yagabishije inshuro zitari nke kwirukana abaganga bagararije akazi, yamara ivyo vyarananiwe kugondoza abo baganga. Leta ya Kenya yaciye ifata ingingo yo kurondera abaganga bazosubirira abaganga bo muri Kenya bagararije akazi mu karere ka Afrika no hanze yako karere. Perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta ashavuye yifatiye mu gahanga abaganga 500 bagararije akazi kubera basabye ko imishahara yabo yongerezwa nuko uburyo bakoreramwe bwotunganywa neza kurushiriza. Perezida Kenyatta avuga ko bahaye abo baganga imishahara irengeye y'abaganga bikorera ku giti cyabo. Sentare mu gihugu cya Kenya yatangaje ko kugarariza akazi kw'abaganga ba leta biciye kubiri n'amategeko. Yagenye abaserukira amadini gufasha mu biganiro na leta inyuma y'uko abandi bagerageje gufasha abananiwe.
Senere nkuru muri Korea y'Epfo yatangaje kuri uno munsi ko ku munsi wa gatandatu izoca urubanza rwo gukura ku butegetsi Perezida Park Geun-hye. Kuri uno munsi wa gatatu sentare ijejwe iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro yatangaje ko urubanza ruzokwerekanwa ku masanamu ya televiziyo. Abashinga amateka ba Korea y'Epfo batoye mu kwezi kwa 12 umwaka uheze yuko Park akugwa ku butegetsi ku vyaha vya ruswa. Yamara mu mategeko y'ico gihugu sentare ijejwe ibwirizwa shingiro niyitegerezwa kubanza kwemeza iyo ngingo imbere y'uko ishigwa mu ngiro. Icagirizo nyamukuru mu rubanza rw'uwo mukuru w'igihugu nuko yakoranye n'uwahoze ari umugenzi wiwe Cho Sun-sil mu gusaba ku nguvu amashirahamwe yigenga gutanga amamiliyoni agera kuri 70 y'amadolari ngo bayahe amashirahamwe atazwi neza mu ntumbero yo kubakorera ibyo bipfuza. Perezida Park arahakana ivyo vyagirizo avuga ko atigeze arya ibiturire mu mabanga yiwe y'umukuru w'igihugu kandi ko atigeze amenya ibikorwa biteye kubiri n'amategeko vyo bavyarakozwe na bagenzi biwe canke abo akoresha.
Igisirikare ca Nigeria catangaje uno munsi wa gatatu ko kizotohoza ivyagirizo vy'uko inteko za leta zatyoje agateka ka muntu harimwo mu rugamba rwo kurwanya umugwi Boko Haram. Ivyo naho imbere ya igisirikare ca Nigeria cari cakahakanye ivyo vyagirizo. Umutegetsi mukuru w'igisirikare ca Nigeria Lieutenant General Tukur Buratai yatangaje kumugwi udasanzwe ujeje itohoza uzokwiheza ivyagirizo vy'uko inteko za leta zaryoje agateka ka muntu. Yamara yatangaje ko batazosubira kwiheza amadosiye aza yaratohojwe n'umugwi w'igihugu ujeje agateka ka muntu. Umugwi udasanzwe ujeje itohoza uzobwizwe n'abasirikare hamwe n'abahoza arabasirikare bafashe karuhuko ko muzabukuru hamwe n'userukira umugwi w'igihugu ujeje agateka ka muntu. Umutegetsi mukuru w'igisirikare muri Nigeria Lieutenant General Tukur Buratai avuga ko uwo mugwi uzotohoza ivyagirizo vy'uko igisirikare ca Nigeria cakoze ubwicanyi ndengerabutungane cafunze abantu ku buryo budakurikije amategeko gifata abantu bunyamaswa cyongera kizimanganya abandi bikekwa ko arabagira iterabwoba b'umugwi Boko Haram.
Muriko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice bibiri mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 nibice bitatu
murashura kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere. Mu Burundi umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uba ikwitariki 8 zo kwa gatatu zitashe ku rwego rw'igihugu wahimbarijwe mu ntara ya Ruyigi mu buseruko. Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe yari mushitsi w'iteka abaserukira ibihugu byabo. Amashirahamwe mpuzamakungu abashikiranganje ba leta y'u Burundi batandukanye bishikiye mu ntara ya Ruyigi ku kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Urumuri cubatswe ahitwa mu Budagi mu gisagara cya Ruyigi civugo cy'uno mwaka gukingira ibidukikije inzira ishikana ku gutuza inzara no kwiterambere ry'umukenyezi. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabiman.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru bitiriye Urumuri kiri hitwa mu Budagi mu gisagara cya Ruyigi niyo habereye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi. Mu mvura y'urudaca abakenyezi n'abagabo baje kubashigikira basa naho batayumva kuko atabavuye mu kibuga ngo aje kugama canke ataye. Janvier Ndirahisha aserukira ihuriro ry'igihugu ry'abakenyezi akaba kandi ari n'umushikiranganje w'amashuri mato ayisumbuye n'ay'imyuga yagize icyo asaba abakenyezi afatiye ku civugo cy'uno mwaka.
Disabye abakenyezi n'abigeme bose ngo bahaguruke baharanira gateka kabo bahiganirwe hamwe n'abandi mu bibanza bifata ingingo rimirije abagabo gushigikira abakenyezi n'abigeme mu iterambere kuko uko umukenyezi azotera imbere niko ingo zizotera imbere nazo zigateza imbere igihugu. Kubera icivugo cy'uyu mwaka ari gukingira ibidukikije inzira ishikana ku gutuza inzara no kwiterambere ry'umukenyezi, ihuriro rero ry'abakenyezi ryiyemeje kandi gukora ibikorwa bitandukanye byo gukingira ibidukikije, kurwanya inkukura mu gutera ibiti no mu guca imikobeko iteye ko ibyatsi, mu kurinda amashamba cimeza, mu kurinda imiriro ya nyakanga, mu gukingira inzuzi n'ibindi. Ibyo bizodufasha kugwanya inzara no kuzoraga abadukomoka ko isi nziza yimbuka.
Martino n'ivy'abandi umushikiranganje w'agateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina yavuze intambwe umurundi kazageze ko mukwerekana ko ashoboye.
Abakenyezi baraserukiye ku bice n'imiburiburi birenga 30% mu nama mpanuza jambo y'amakomini muri leta mu nama nshingamateka na ngingo z'amateka ku rugamba rwo kugwanya amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane amabi yo gushurashunza abakenyezi n'abigeme ruramaze gutera intambwe ishimishije igatuma abakenyezi barangura imirimo bajenjwe atanguke bavuzwa. Ikigega cyo gufasha abakenyezi kuronga ingurane cyarashinzwe mu ntumbero yo korohereza kuronga ingurane batarinze gusabwa ingwati isanzwe idafiswe n'abakenyezi benshi. Abakenyezi barijukiye gukorera mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere bigatuma byoroha kubigisha ubuhinga bushasha no kubahiriza no kubakarihiriza ubwenge. Ubu bageze ku rwego rwo kwijukira imyuga yahora yihanjwe n'abagabo.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza niwe yavuze ijambo nyamukuru ry'umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi aho yashimikiye ku ngorane umukenyezi agira mu gihe hateye inzara.
Mwarabonye ibihe biherutse yuko umwimbu utagenze neza kandi umwimbu utagenze neza haba inzara. Habaye inzara ukogwa ko cyane n'umukenyezi nk'umubyeyi kandi murazi ko ari twebwe turi benshi mu gihugu ni na twebwe turi mu burimyi cyane gusumba abagabo. Bisigura ngo iyi bihe bitagenze neza mu gihugu umukenyezi arakogwa ko cyane. Uneza yacu nk'abantu turi mu burimyi nk'abantu turi benshi mu gihugu ni twebwe bo kwitwararika ibidukikije. Rero kubwe iki kivugo nagira ndabasabe nk'abakenyezi tuze tubyitwararike gushikaho mu mwaka uza nk'ubu tuzo kuiri imbura tukaraba aho twagejeje kivi mu bijanye no kubungabunga isi yacu biraturaba.
Suzanne Ngoma Ndonge aserukira Finiwapu mu Burundi mu ijambo giwe yasavye leta y'Urundi kwihutisha itegeko rigenga gutorana kugira ngo barenganura bigeme n'abakenyezi bashobore gutorana ku rugero rumwe n'abagabo. Bamwe mu bakenyezi birimizi bavuganye n'iji rya Amerika bavuga ko uyu munsi muzamakunga tacu babwiye kuko bawita wabize abakenyezi bize nabo bavuga ko barakanya ko kwirimbura kugira ngo bakomeze urugamba rwo guharanira agateka kabo. Ubwo rubanza rwitabwe n'abategetsi banyuranye barimo abashikiranganji abaserukira ibihugu vyabo hari mu Faransa n'Ubushinwa abaserukiye amashirahamwe muzamakungu nka Finiwap, Onisida, OIM na ActionAid. Ruigi Fidel d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel d'Antoine Sabimana. Tukivuga ku munsi wahariwe abakenyezi ku isi, umuryango wa Afrika y'ubuseruko uraremesha abakenyezi b'abarundikazi bari mu nkambi y'impunzi. Umuryango uvuga ko naho ubuzima bwabo barimo butoroshe ko borema bagaharanira agateka kabo aho bari kandi ko bokwizera ko ingorane barimo bazozivamwo vuba. Byashikirijwe inyuma y'urugendo rwatunganijwe n'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko iyarusha. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Abona bakenyezi bakora mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bari kumwe n'abandi baba yarusha bari mu rugendo rwo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari w'abagore. Bagenda baririmba indirimbo zihayagiza abakenyezi bafite n'ibyandiko bihamagarira abakenyezi kwerekana ko bashoboye aho bari hose no guharanira agateka kabo. Umufasoni Minane Generose ajejwe ukungana kw'ibitsina muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko atera intege abarundikazi bari mu makambi y'impunzi ko batokwihebura. Ni mu gihe igisata cawo ni cetaho impunzi HCR kivuga ko igitigire c'abakenyezi bahunze barenga ibice 80% by'impunzi.
Abagore mu makambi tukababwira tuti ubuzima ntibugarukiraha, hariho ubundi buzima imbere. Ntuhavutwagwa n'umubabaro urimwo, barengane iyo ntambwe, ibintu birahinduka ejo habaheza. Rero abakenyezi bari mu ngorane ndabateye intege kandi ntibigumizemwo ingorane zabo. Ico ubwiye uri yari ku butegetsi cyangwa ari mu nama nshinga amateka kirashobora gushika imbere mugabo ucigumijemo hari gihe kitamenyekana. Hanyuma nawe uri mu ntwaro uri mu nama nshinga amateka wagiriwe amahigwe y'ukushobora kugira ico uvuze ukagira ico ushikirije abo bagabo nyene kugira bafate ingingo. Giri cuvuze wibuke babandi batagira ijambo banyarucari. Tugomba guhaguruka tukabashikiraho bari kandi nabo bakuguruka mu mitima. Aho bicaye mu makambi y'impunzi bareme ejo ni heza. Abashobora guhaguruka bakabasangayo tubasangeyo, hanyuma nabo bashobora kugira ico bashikirije bishitse umuntu akaja kubaraba bagira ico bavuze.
Madame Jessica Ariyo umwe mu vyegera vy'umunyamabanga mukuru wa Yase yari kumwe n'abandi mu rugendo bagize ababazo nuko abakenyezi aribo bagira ingorane cane muri iki gihe, mu gihe bimwe mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko birimo ingorane z'umutekano muke hamwe n'inzara.
We know that when there is conflict, if there is war, women suffer most.
Ati turazi ko iyo hari intambara, ingwano, inzara, ingorane zo kwivuza, yatamazi canke amatara, iyo hageze gukingira agateka k'abana, abakenyezi nibo baba baracane kandi ibyo byose bibagira ko ingaruka mbi. Izo ngwane zose turazi ko zugarije n'akare ka Afrika y'ubuseruko. Hakiyongera ko rero ibyerekeye ihindagurika ry'ibihe bituma abakenyezi batimbura, hakabura ibifungurwa byo gutunga umuryango n'ibindi. Ibyo byose ni umutwaro ukomeye ku bakenyezi. Nubwo izo ngorane zose zisubiza inyuma agateka k'abakenyezi, Minane Generose ajejwe ukungana kw'ibitsina muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ahamagarira abakenyezi bagenzi we gukora batiziganya.
Ntidushobora gucibwa intege nabo bariko bavuga bahonyanga agateka k'umukenyezi. Oya, icyo twiyemeje tugomba kukibandanya. Sintambara turimwo ni ukugira ngo turabe ubungane mu budasa bwacu, habe ubungane mu bikorwa dukora. Umukenyezi ashoboye gukora akazi mu wundi umugabo akora nk'ibintu bijanye no kubaka n'ibindi byitwa ngo nibigoye. Ubu tugomba guhimiriza abakenyezi bose bakora akazi nk'uko bumva babishoboye. Umukenyezi agwanira agateka kiwe mugabo kandi ari kubikorwa kubari mu butegetsi cyangwa abashobora kugira ico bakoze mu gufata ingingo, abo nibo bakwiye gufata ya mbere. hari haba gomba kudandaza mugabo byarabuze aho bahera hari abafise amahera batabone ingene batanguza akazi kabo hari nabafise ibyiyumviro bitandukanye adashobora kuja guhiganwa n'abagabo muri politiki rero abakenyezi bamaze kuba inararibonye imboneza niko nobita babarundikazi cyane cyane kubundi ko mvuga nk'umurundikazi nitwe dukwiye gufata ya mbere tukabasanga hajya bari
umujyango wa Afrika y'ubuseruko uvuga ko uruhara rw'abakenyezi ari ntangere mu iterambere ry'ingo n'imijyango mbere no mu kazi ka minsi yose gusa umujyango uvuga ko ugifise abakenyezi bake bari mu bibanza bifata ingingo kuko igitigire cyabo kidashika na 20%. Pierre Clavé niyo nkuru yarusha ku biju rya Amerika.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tubandanye tuvuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Umunsi wahariwe umukenyezi ushitse mu Burundi mu gihe imiryango yugarijwe n'ubukene n'ingo zirimo abashingantahe bafatanya n'abakenyezi babo birazigora kubaho. Ariko rero hari abakenyezi bita ku rutare bakabeshaho imiryango yabo naho atabagabo baba bari kumwe cyangwa bafise akarorero nk'umupfasoni Francine Ndinze Menshi aba muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura mu rudandazwa rwiwe rw'ivyamwa abeshaho umuryango w'abantindwi kubera umugabo wiwe amaze imyaka 3 yaragiye kurondera akazi mu mahanga akaba atarakaronka kandi ataranaganuka. Ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Aha ni ku ibarabara rya kabiri muri karitsiye Gituro zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura. Ni igihe cy'isaha imwe n'igice z'agatondo. Umukenyezi Francine Ndinze Menshi ariko yoza ivyombo yongera anaririmba. Umunsi w'uwo mupfasoni w'imyaka 30 afise abana 4 b'imyaka iri hagati ya 14 akaba areze n'umwana wa mukuru we w'imyaka 16 utangura hakiri kare cyane avyuka umuseke igihe cy'isaha 11 z'agatondo. Nk'igihe twashika ku muhaniwe twasanze yamaze kurungika ku ishuri babiri muri abo bana yari yamaze kandi no kubategurira icyayi n'utwo bagenda bafunguye. Ariko rero umunsi wa Ndinze Menshi uracyari muremure. Ahejeje gutegura ivyo mu rugo acaje kurangura ivyamwa mu isoko iri muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura nyene imbere yo kuja kubicuruza hagati mu Gisagara. Urwo rudandazwa yemeza ko ari narwo rumubeshejeho.
Je mbonye ko ndonsira so y'abana nkaronge inzu amahera y'inzu y'abandi cyashimira Imana kuno mayeho mburanye nca kwa sene kurangura mvuye kurangura ngacanza kudandaza muri vile ngacanshira ku kibanza ngasandadandaza ngacanvandereza ngacanereka ku kibanza abakiriya bambariye ndabazana amafaranga bashira bakabahereza n'ibindi n'ibindi n'ibirato nakazije muranore ivyo mbonye gusa ivyo kunziza nkira so y'abana n'ivyo mbora ndandaza kubera ndabo buzima bw'abana banje ko bwo babuneza igeneza
ubona wunguka amafaranga ari kumose
icyo bivana ni soko kandi bivana n'abakiriya kundi bo babaje ijuru nse vyose na urunga bibiri cyangwa bitatu urashimira Imana.
Iyo urungutse amafaranga menshi wunguka nga
menshi bitanu cyangwa bitandatu yaregiye nubu itariki inzu iyo rigera narayaronga cyangwa mbara mu nzu ndindire gatoye nkaza ndaterera ahantu ari 1,500 nkaterera ahantu yamaze gushinga cyangwa muhamagaza ngamuhereza.
Abana b'uwo mukenyezi bamufata nk'umugore mugabo kubera atacu bamuburana akani kamwe mu duhungu twiwe.
Yavuga nk'uko yo ari umugabo mu rugo kera ni nyina turondererasiyo akatugurira n'impuzu n'ibirato akariha n'inzu n'amashure kandi nta kimwe tumuburana. Niteka kuba Imana yaturemeye umumama azikurondera
abigeme bo mu kibano nabo babona Francine ndinze menshi nk'icyitegererezo.
Novuga ko Francine ari umugore w'akarorero kuko urabye ubuzima mu gisagara ukuntu bugoye, wewe arahangayika akadandaza kugira ngo ashobore gusumira abana akongera akabigisha akabarihira inzu aratanga akarorokeza kubigeme. Umurabiye ko urabona yuko udashobora kuja gukora ubumaraya ahubwo ugakoresha inguvu. Iyo turonse abadufata mu mugongo abakenyezi na twebwe turashoboye.
Ibyo twari tumenyereye mu Kamenge abagore benshi bishinga ubumaraya, mugawewe arazungurukana igiseke cy'ibyamwa akaronderera abana, nta mwana wiwe yambara ibintu bicafuye, nta mwana wiwe asega, ararondera ubuzima bw'abana biwe. No mu ijoro ajyama kenshi 23h ariko aramesurira impuzu z'abana biwe kuko bakiri bato badashobora kumesa.
Nubwo ashimagizwa uwo mukenyezi ntivyama bimworohera kuko ashikana harya gatahe kiwe kose k'ibihumbi ijana.
Kwere kugira uronga amafaranga yo kujya y'abana uratigira nibirenge bigashuwa uhageze nka saa 9 utararonga isho somera abana kangayika ko rukabura amahoro kubara ubuzi abana ejo mukujya kushuru bazugenda bari bike ugatubwenga ukabura n'ivyo ariko Imana ubwanyu mweka ukabona Imana irakuronga iki yabakiriya kuri baragushora uronga nerazo yo kujya arigiye n'umutayi woruhera ugahera pe gahera ariko kubwira Imana urucubona Imana kakorivyayo ukabona uraronsa amafaranga yawe utari wizeye ugacuri kibanza cy'abandi ukacuri yani
muri zone Kamenge aho Francine ndinze menshi aba harabandi bakenyezi batari bake babayeho mu buzima butoroshe abasaba kudacira intege no gukoresha ingufu zabo kugira ngo bibesheho.
Wirongerera ni vyiza cyane unoza uratega amaboko y'abantu ngo nibo baguhereza bajya baje mu kimaraya bijya witaho ibintu by'abagabo aho za wiruka ngo ninagenda kwa kana akazumfasha uzo gufasha n'Imana yo mu ijuru. Uvuga gusa umwana w'umuntu yo gufasha uno munsi ejo akaruha ivyo aje kukurondera kwa kabirondera ejo akaro cyambere cyo gukora ni gushira Imana imbere kizera ku wavuronga ihaje ubu byose Imana ibiku igufitiye n'Imana.
Umufaso ni Francine ndinze mesha saba leta gukora uko ishoboye kose ikaronza ifashanya abakenyezi batagira mikoro kugira ngo biteze imbere banateze imbere imiryango yabo umwe wese mu gisata ashobora gukoreramo. Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Kuganje na bagenzanje no kuradijwe rya Amerika turifurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi ku isi hose aho muri hose mu duteza amatwi. Mukanye rero turasozera ibiganiro byacu byo kuri no saha ariko mbere yaho reka tubashikirize incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twabwiye ko umugwi wateguye urugendo rw'abakenyezi rwabaye mu kwezi kwa mbere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington wateye akama bagenzi babo bose kudatonda mu buzi bwabo bwa misi yose no munsi mu ntumbero yo kugaragaza agaciro kabo kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Kandi n'umugwi wari wateguye imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Donald Trump ku itariki ya 21 ukwezi kwa mbere.
Abagwanyi bari bigize abaganga bagize igitero ku bitaro bikomeye cyane by'igisirikare ku mugwa mukuru wa Afghanistan Kabul no munsi wa gatatu bishe abantu 30 bakomeretsa abandi batari bake. Ivyo byatangajwe n'ubushikiranganje rwo kwivuna abanzi bwa Afghanistan.
Twabwiye kandi ko ejo ku munsi wa kabiri Leta ya Afrika y'Epfo yakuye Burundi ikete yari yashikirije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ico gihugu kigiye gusokora muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikorera irahe muri Peyiba yamara intambara kuri ico kibazo irabandanya. Aho ni mu gihe n'amashinga mateka y'ico gihugu igizwe ahanini na ANC ubugambwe uri ku butegetsi wowo ushigikiye uko kuva muri ICC sentare mpuzamakungu mpanavyaha.
Abategetsi ba Kenya batangaje no musiko gatatu ko bazorondera abaganga bo mu mahanga kugira bafashe gutuma ibitaro bya leta bibandanya imirimo yavyo.
Jete rero mukundara dijwe rya Amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Mwakoze kudutega amatwi, turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri Mikoma ari kumwe naho yanitanga ishaka
na Fidene Yongabo. Tubifurije mwese kugira ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.